Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro ni kumwe nanje Fideni Yongabo.
Ubwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego.
Uwo n'umushikiranganji ajejwe ugwaruka poste n'ubuhinga bwo guhanahana makuru mu Burundi, Madame Evelyne Butoyi, avuga ku gwaruka gwatojeje inyigisho ku bijanye n'akazi mu ntara ya Ngozi. Tubafitiye n'ayandi makuru ku kibazo cy'abanyeshuri biga batagira ibikoresho by'ishure i Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini no mu mahanga. Yabarare kadutangurire ku makuru avugwa hijya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ture ahera muri Indonesia aho ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yakurikiranye n'ingunza y'ikiyaga muri ico gihugu byiyongereye bishika ku bantu 832 hamwe n'abandi 540 bakomeretse. Nkuko amakuru atangwa n'abategetsi muri Indonesia abivuga, abategetsi bavuze ko biteze ko ibitegire by'abafuye byiyongera kurushaho. Perezida wa Indonesia Joko Widodo yaragendeye jo ku munsi w'Imana igisagara cya Palu, kimwe mu bice byabangamiwe kurusha ibindi kugira yirabire ibyasambutse. Abategetsi bavuze ku munsi wa gatandatu ko abantu baharurwa mu majana bari ku nkengera z'ikiyaga mu gisagara cya Palu kwinezereza igihe iyo nyamugigima n'ingunza y'ikiyaga byasangangura icyo gisagara byica abantu muri bo. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Jakarta, France Padake Demone, yari muri icyo gisagara igihe byaba, we agereranya ko ibihumbi by'abantu ari byo byari muri icyo gisagara mu birori byo kwibuka imyaka iheze icyo gisagara cya Palu gishinzwe. Leta ya Indonesia kuri uyu wa mbere yasabye amakungu kuyifasha muri urwo rugamba rwo guhangana n'ibyononywe n'icyo kiza. Umugambwe uri ku butegetsi muri Nigeria waragenye Perezida Muhammadu Buhari kuserukira nk'umukandida azosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'ibihumbi 2019. Ni mu matora y'ibanze yabaye ku munsi wa gatanu, aho ata wundi mukandida w'umugambwe All Progressives Congress uri ku butegetsi yariko arahiganwa nawe. Abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimwo ubukomeye cyane People's Democratic Party PDP mu ncamake barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na Buhari muri ayo matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe yashikirije ko ishobora gutanga umukandida umwe ku bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku bw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 yashyitse ku butegetsi muri 2015 yari yashikirije abakuru b'umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri ayo matora n'ahakuze mu myaka kandi akitswe n'amagara. Tukivuga ku matora kandi kubitoza, Perezida wa Kamerune Paul Biya nawe ashikiriza ko yashoboye kwirukana inyuma y'imbibe z'igihugu abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, kandi agasaba abanyagihugu kongera kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi kuza itariki 7 kugira asanure ibyasambutse. Biya akaba yari mu gisagara cya Maruwa kiri mu buraruko bw'igihugu gutanguza imiyamamazo muri ayo matora. Paul Biya yiyamamaje avuga ko agiye guteza imbere uburimyi, gutanguza icukurwa ry'ubutare muri iyo ntara no kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza uburaruko bwa Kameruni hamwe n'igihugu cya Chade kugira ateze imbere ubutunzi na nyaburya amahoro yagarutse inyuma yo kunesha Boko Haram. Nk'uko bandanya bivuga, Paul Biya asa n'uzotahukana murambabari intsinzi muri ayo matora, yashikirije ko agiye kuzogendera izindi ntara z'igihugu haba ahabaye ubwicanyi canke aho butabaye. abi mukira amajana tandatu na mirongo irindwi na batanu barimwo abana hamwe n'inzoya baratabawe bari mu bwato ku nkengera za Espagne mu mpera z'indwi turangije nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta abyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ni mu gihe Espagne cyabaye ugwinjiriro rw'abimukira binjira mu mpisho ku mugabane wa Buraya inyuma yaho Ubutaliyani bwugariye imbibe zabwo abimukira barenga ibihumbi mirongo ine nibo binjiye muri Espagne kuva mu ntango z'umwaka nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM nayo abandi barenga igihumbi n'amajana indwi bakaba barasize ubuzima muri izo ngendo zitoroshe mu kurangiza imigambwe ibiri ikomeye mu ntara ya Iraq ya Kurdistan yigenga iriko iratera kamo ko habaye ubusuma mu matora y'abashinga amateka yo ku munsi w'Imana umwe muri yo ukavuga ko utazokwemera ibizo yavamwo abakandida bashika ku majana umunani nibo bariko barahiganirwa intebe ijana na cumi n'imwe zitekanijwe muri iyo nama ashinga amateka umugambwe Patriotic Union of Kurdistan yuka mufunyafunyo umwe muri iyo migambwe ikomeye wabwiye ijwi rya Amerika ejo kuwimana kutazigera wemera ibiva muri ayo matora yo kuwimana nayo mugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ata mugambwe n'umwe ufise ububasha bwo kwanka ibiyavamwo atari umurwi w'amatora nyene abakirde benshi muri Iraq bakeneye leta yigenga kandi bizigiye ku ruhara rwabo rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bafatikanije n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizofasha gushika kuri iryo hangiro bihaye.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho rwaruka 150 rwaronse impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije mu ntara ya Ngozi. Ubwo rwaruka rusaba kuronswa akazi mu bisata rwimenyerejemwo. Umenyesha amakuru wacu Fidelite Ishatse niyo nkuru adufitiye.
Izo mpapuro bazihawe inyuma y'imyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Muramvya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mpapuro umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Evelyne Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ubwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu igihugu cyanyu cy'u Burundi.
Sawa Mukiza Edouard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganji, aho twaciye baratugomwe bashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumizaho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twaciye twahasize ikinogo dusubizeyo burundu. Icyo kinogo tugifuke burundu igize cyongere kuboneka.
Umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Evelyne Butoyi yakuriye inkoni ku gishitsi ubwo gwaruka.
Murazi ko leta uno munsi itariki iratanga akazi, ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva batumako. Nibaruhe ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera, ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi, ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute, nokora iki nga mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure. Ivyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Manya Yakiza Alexino ni umukenyezi w'imyaka 28 avuka mu ikomini ya Muhanga mu ntara ya Kayanza, yize kwigisha maze yaramaze imyaka ine ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza. Avuga ko zoba ari iyungunganya mu kurindira
koronka kazi
nimenyereje kuri ecofo gatoza narigishye bari bintu by'ubushomeri turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza mbe twasaba ko twosubiramwe ariko numvise menga ntibikunda ngiye kuyungunganya sinaguma muhira ubu ndashobora kucyanigurira gakoresha nk'utu mashini nyarwitse imyuga yo gukora imishyatsi sino kwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye nkirindiriye akazi
kuva muri 2015 mu Burundi hazwi kuba irikwa ry'ubutegetsi icuka kibikavuka hagati y'Uburundi n'abahora babufasha guhera mu ntango z'umwaka wa 2016 leta y'Uburundi yacitangura gutubika uwavubi yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzima mu bisata byayo yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo mu bihugu cy'Uburundi leta akaba ariwe mukoresha mukuru iyo myimenyerezo yibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujeje ugwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzima ugwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri zatangujwe mu 2012 kuva icyo giye gushika no mango abamaze kuronswa imyimenyerezo yibanze mu buzi bagera ku 2016 muri bo ubushikiranganji bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi umwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya leta ariko hari n'ubundi buva amashyira hamwe mva makungu nk'aba baronse amapoze meza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi uburyo bakoresheje bwava mu kiga mpuza makungu fida kigejwe iterambere abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi ku mugomo mukuru w'intara ya Ngozi muri aruko rw'u Burundi Fidelite ishatse juri Amerika.
Naho muri Kongo bimwe mu bigo by'amashuri y'intango nayisumbuye vyakiriye abanyeshuri bo mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko batangaza ko bafise ikibazo c'abanyeshuri bibiga batagira ibikoresho by'ishuri kubera amwe mu mashira hamwe ashinzwe uburezi ataratanga bimwe mu bikoresho. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Iki kibazo cy'abanyeshuri badafite ibikoresho by'ishuri cyatumye tugenderera ishuri ribanza rya Epe Kahunga ryiga abanyeshuri 1804 aho twasanze bamwe muri abo banyeshuri bambaye za uniforme abandi nabo ntazo bambaye. Aho twageze mu mwaka wa gatandatu bamwe muri abo banyeshuri biga kuri iki kigo bavuye mu nkambi yo mu Rusenda batugaragarije impungenge batewe no kuba biga badafite ibikoresho by'ishuri.
Ubwo dukoresha ubukaye bubiri muri system bakoresha mu kaye 12 nuko dushaka modifasha makaye cyangwa imifu forme ko bakira bacange batuzanira ibikoresho bya kushura ari giye batwirukana kushura kuko imiforme ari iki giye batubugeje imiforme forme bugufi ngajyawe hano ni butonya ni bugifata aga forme kama sanga batubugera umuntu nubona buto dufi nate tungano
se icho dusaba turasaba imfashanyo nk'amakaye amabike kuko nta kintu bise twandikiraho ayi uniforme nazo nk'ubu vizi uniforme imwe ndiye nganda imeshe ndashobora kuimesha ngabona yacyafuye nzi ndayambaye rimwe ndiye ngaba kacabanyirukana kandi kindi twasaba aba messie bo shobora kuba umushahara kugira ngo tubashe kwiga nta birato dufise ibitabo bungubu na bitabo dukoresha ibitabo nani gitabo niki dufise aba messie barahangayike kabisa ni bitabo in France nabyo science mate ubu ngubu nani gitabo niki dufise.
Umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya Epe Kahunga Bwana Sula Senga Ebuela yemeza yuko ari ababyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bohereza abana ku ishuri badafite ibikoresho kubera baba bategereje ibikoresho bahabwa n'ishyirahamwe rya Action Aid. Uyu muyobozi avuga yuko kuba iri shyirahamwe rya ritinda gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri bidindiza uburezi bw'abana kuko abana badashobora kwiga badafite ibikoresho by'ishuri. Aha agira ati
ni ku banafunza bakimbizi
abanyeshuri bifuza abarundi n'abo bakongomani benshi biga ntabikoresho resho bafite cyane cyane nabo mu nkambi ni ngombwa yuko umwana aba mu ishuri yandika umwarimu akwiriye kwandika nabo bandika ntabwo abana bafata mu mutwe nka za ordinateur. Dukomeje gusaba amashyirahamwe kugira ngo abafashe
mashirika igikazi ko batse bari batoto makaye
mu gihe kibazo cyo kuba abanyeshuri mu nkambi yo mu Rusenda bamaze ukwezi kose batangiye umwaka w'amashuri nta bikoresho by'ishuri bafite. Usanga muri bo hari abanyeshuri bakorera ubucuruzi ku ishuri ndetse no mu ishuri kugira ngo babone udufaranga two kugura ibikoresho by'ishuri. Aho twageze ku ishuri ribanza rya Epe Kahunga mu mwaka wa gatandatu B twasanze ari abanyeshuri bafite indobo z'amandazi abandi nabo bafite ubunyobwa maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bakora ubucuruzi biga.
Ikintu gituma ducuruza mu ishuri ngubu ngunganye ntanikaye nimwe dufise nanamabike umuvyeyi yemeye akakugurira ka uniforme kamwe nayo nazo yemera kuguha makaye amahera y'amakaye nayo bike ubu ngubu turuko ducuruza kugira ngo turonke ivyo dushobora kugura mwaka bike cyangwa turado
mucuruza biki ni biki
turacuruza amabenye ivyema n'amakeye
umuyobozi wungirije w'ishuri rya EPE Kahunga bwana Sula Senga Ebuela yemeza yuko ari abanyeshuri biga bafite ibicuruzwa cyane cyane aho mu nkambi yo mu Rusenda ariko avuga yuko batarutisha abana ibicuruzwa ku ruhande rwa Christian Byangandora no mubyeyi urerera kuri EPE Kahunga avuga yuko uyu muco wadutse wabana wo gucururiza ku ishuri amandazi ushobora kudindiza ireme ry'uburezi
ubu turabona ko amaze kuba avuga ko ibyo bidandazwa biri hagati mu ishuri nta bwenge bwo kwiyumvira kwiga nta bwenge bwo kwiyumvira ikindi kintu abafise mu gihe aba ari karicara mu ishuri nibumba y'umuntu ari karadandaza nayo ikabaho kandi tukaba tuzi ko twagiye mu vyigwa bijanye n'ingene indero y'abana tuza kugenda ibyakorezwe na Save batubwira ko kizira kikaziririzwa ku mwana atarakwiza imyaka 17-15 ari kuriwe kudandaza rero amaze ku mwana w'iya mbere bigasaba ku mwana wundi bicaranye ku ntebe y'ishuri aba ari karadandariza impande yiwe bakicara n'umwe ari kararyibenyeri aguze uwe nawe bakaba bicaranye ari karadandaza uwe nawe akaba ari kariga n'umunsi umwe ariga nivyo kubera abayabibuze mugabo wundi munsi wa mwana nawe baramazaho batugangurana batubwira ati najewe nza ku ishuri mu mpaye amafaranga nza kugura ibenye ku ishuri
mwomenye yuko mu byumweru bibiri bishize ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri YASER Action Aid ryari ryakoresheje abayobozi b'ibigo by'amashuri yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda inama ribasezeranye yuko rigiye kwegeranya ibikoresho by'ishuri bazaba abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu nkambi yo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira dukubitire mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda avuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru
Umupira w'amaguru guhera uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iratangira umwiherero wo kwitegura umukino wo ku munsi wa gatatu mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike kuzajya muri Cameroon umwaka utaha mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu uyu mukino uzahuza u Rwanda na Guinea Conakry ukazabera muri Guinea ku itariki ya 12 muri uku kwezi kwa 10 umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent yatangaje urutonde rw'abakinnyi 27 bagomba kuzajonjorwamo 18 bazahaguruka I Kigali bagiye guhangana n'ikipe ya Guinea La Syrie Nationale Umutoza Mashami avuga ko mu kwitegura gine nta mukino wa gicuti uteganyijwe.
Kwenshi imikino ya gicuti muri Afrika ni ibintu bitoroshye kugira ngo ibone ama ekipe aragorana. Ekipe ziza wakwifuza gukina nayo na ibifite izindi gahunda ku indi ekipe nayo yisumbye ubushobozi. Twe tuzibanda ku byacu dufite na abakinnyi bacu turabizeye tuzabona ibyo bakeneye kubona. Imyitozo myiza ni ukubategura neza haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Ni ugerageza kwanaliza adversaire tuzajya guhura nawe. Ni ukureba urugendo dufite imbere yacu imibare ze gutegura dusaba iki hanyuma tugakora imyitozo idufasha nkuko twakenera Cote d'Ivoire na Masha Mikari twakenye ariko ibonetse bari byiza ariko itabonetse ntabwo byakubuza kwitegura no byakubuza kujya gukina match
mu bakinnyi bongeye guhamagarwa harimo umunyezamu Olivier Kwizera ukina muri Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo nubwo yakoze ikosa ryabaye intandaro yo gutsindwa na Cote d'Ivoire mu mukino heruka abatoza ngo baracyamufitiye icyizere uyu ni umutoza w'abazamu mu ikipe y'igihugu Rwanda Thomas Wembo
iyo umukinnyi yakoze amakosa ni ukureba uburyo ugomba kumuvugisha kugira ngo adakomeza gukora amakosa uvuga ko ikosa yarikoze tugiye kujya muri nuze dezemita ugomba kwitonda kwitonda ku magambo ugomba kumubwira kugira ngo arangize maci neza yakoze amakosa ariko na makosa umuntu ashobora gukosora niyo mpamvu turi hano ibyo tugomba gukosora muri preparation ya maci ya kabiri tugiye gutegura tugomba kumubwira ko yakoze amakosa ko atagomba gukomeza kuyakora tukamwereka impamvu atari byiza tukakomeza kumuha imyitozo kugira ngo atere imbere no kumuvugisha amagambo ari positif kugira ngo adasubira inyuma sino udakoze attention ukamubwira amagambo atari meza yasubira inyuma
Amavubi arasabwa gukora akazi gakomeye imbere ya Guinea. Umwe muri barutahizamu ushobora kugira icyo afasha mu busatirizi ni Jacques Tuyisenge warizwa muri Gor Mahia muri Kenya. Umukino heruka wahuje Rwanda na Cote d'Ivoire ntabwo yagaragayemo kubera imvune. Kuri inshuro ngo Jacques Tuyisenge yarakize nkuko byemezwa n'umuganga w'ikipe Patrick Rutamu.
Jacques ntabwo twigeze tuvugana twebwe nka staff medical ku buryo buri direct ariko ndatekereza ko iminsi birishize umutoza mukuru twabonanye nawe twari dufitanye inama bavuganye turanakurikira mu binyamakuru Jacques yatangiye gukina muri club ye kuvuga ngo ameze neza ni nayo mpamvu mu by'ukuri mwabonye ko ku rutonde umutoza mukuru yatanze na staff technique bashyizeho Jacques no kuvuga ngo ubu ngubu bameze neza mu by'ukuri
mu itsinda rya munani ikipe y'u Rwanda iherereyemo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Guinea Conakry ifite amanota 6 mu mikino ibiri ya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota 3 ku mwanya wa gatatu turahasanga Repubulika ya Centrafrica nayo ifite amanota 3 u Rwanda ruri ku mwanya wa kane no wa nyuma rukagira ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego bibiri tukira umupira w'amaguru ikipe ya Lyon Sport yaraye yegukanye igikombe cyitiriwe ikigega cy'agaciro Ku mukino wa nyuma yatsinze mukebe wayo uhoraho APR FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Mugisha François bakunda kwita Master mu minota y'inyongera umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya AS Kigali nyuma yo gutsinda Etincelles FC ibitego bibiri kuri kimwe yari Claude Munyandinda I Kigali
Naho mu makuru y'inkino mu mahanga Turi kumwe na Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari numufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza ku nkino z'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya inkino zo mu ntango zizobandanya inkino zigira kabiri mu mapool zirimo warakurikiranye inkino zabaye mu mpera zindwi mu mashampiyona akomakomeye y'Iburaya dusanzwe tuzi nko muri Espagne mu Bufaransa mu Bwongereza no mu Butaliyano no mu Budagi uravye imigwi ikomakomeye yaho ukugene yavyifashe muri indwi mu nkino zo mu mashampiyona mugezo ja muri zo nkino kwa kabiri no kwa gatatu hari cyatangaje ubona iyo migwi ikomakomeye tuzi muri amashampiyona igiye ihagaze gute
ande gushima kwanza ndiko ndaraba ukuntu bimeze urebye nk'imigwi zose rukira nk'ubwongereza cyane cyane nimere mu bwongereza ukara Manchester ukara Chelsea Liverpool na Manchester City navuga ngaha ekipe nka Manchester yoyo isani imeze nabi ibintu biheko imaze gutsindwa kabiri kurikiranya no preje nk'urukino bagiye gukina mu ndwiza n'urukino ruzarukomeye kwazokina n'ikipe ikomeye muri Espagne na uzi ko bazohava amahoro uje ukaraba Liverpool na Chelsea ni migwi isa n'ikomeye urebye n'umuhiganwa barakurikirana navuga yuko bo ntabwo bameze nabi cyane gose ukaraba Tottenham urebye urukino rwa mbere rwa Champions League baratsinzwe ubu bagiye gukina kandi urukino rukomeye bazohura na Barcelona nta uzi ko bazohava amahoro ukaraba Manchester City nabo baratsinzwe iwabo kandi bagiye gukina n'indi kipe nayo nyine ikomeye iwabo muri Champions League bo birakunda kubagora muga muri champion bameze neza uje ukaraba muri Espagne uraraba Barcelona meno misi Real Madrid bimaze imisi itwara neza Atletico Madrid nayo nyine nuko nyine muga muri Champions League urebye nkino za mbere bakinye zose bitwaye neza n'imigwi bagiye gukina nayo mu kurikira ya Champions League bashobora kwitwara neza tugiye mu Butaliyano turasanga Juventus imeze neza bazukaraba Napoli nawe nyine bitwaye neza muri championa nibaza yuko batazomera nabi cyane urebye n'ukuntu bakinye mu ndwi heze. Kaza ukaraba mu Bufaransa, Paris Saint Germain imeze neza, Monaco yaratsinze no mu rukino rwa mbere kandi yatsinze mu ikipe yayitsindiye iwabo Tottenham. Biraboneka ko ari imigwi iri kwitegura, nibaza ko hakiri kare cyane kuvuga kuri Champions League, mugabo urebye ukuntu ziza ziratsindwa zitungurana ikipe zikomakomeye. Karusa makenga mbwa turindiye turabe nko mu ndwi zo niho twogwa icyo tuvuga.
Ego tugarutse nko kumugwi Real Madrid, abakinyi babiri bakomeye nka Isco baheruka kumubaga apandis ntazokina, Gareth Bale nawe yarakomeretse akunda gukomereka mu bihe bikomakomeye nk'ibi. Abantu bavuga ko mugwi Real Madrid udahagaze neza, ribonekeza ko kuva Ronaldo ahavuye habuze umuntu atsinda ibitsindo byinshi zana karusho muri iyo ekipe n'umumenyereza tutibagiye yagiye Zinedine Zidane. Ubibona gute muri rusange mugwi Real Madrid?
Sange mu Guareale kandi nje mu kubivuze abakinyi basane n'abari bakomeye batanguye ibibazo nka Gareth Bale yo n'urukino yakinye cyo yavuyemo kare ku mota 46 ukaza ukaraba hari abakinyi basana n'abari ko bararuha naho nk'uburezi nka Luka Modric amazi minsi akora cyane yakoze muri gikombe cy'isi akinino zose ntararuhuka neza ku buryo bwifata neza reje no gutakaza Ronaldo nabyo nyine byatumye batamera neza no mu mutwe burya ntibameze neza ntibarisakara neza. Tuvuga ko itunganya turindire turabe mu nkino zokurikira ko hari aho bameze neza mugamo no mwanya nta kinini twavuga.
Murakoze, reka turindire turabe izo nkino ingene zizogenda ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Twari kumwe na Jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino, akaba akunda cyane umupira w'amaguru, akaba ari n'umufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza. Bako turavuga ku nkino zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu z'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, inkino zo mu ntango indwi igira iya kabiri izo nkino ziba. Turabashimiye kuri iki kiganiro, murakoze.
Yego murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Some more.
viumbe za kila aina kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba ni mwenye kutujali Mungu Baba ni mwenye kutupenda
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twa twafitiye kuri isaha ahani ho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi